mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya. Ikaze mwese nshuti bakunze.
Amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ngo ruhushe barusavye ku telefone gusa. Ko mu byo umushyanganje yatubwiye, tubwiye yuko ashobora gusaba ubusha ku telefone agaheza kinjira. Iyo telefone ubutariwe twobimenya gute?
Uyu ni umwe mu bashingamateka b'u Burundi avuga ko ariho kasorobo mu tegeko rigiye kugenga ingene imanza zicibwa n'ikungene amatohoza akogwa mu Burundi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, ariko umushikiranganji we ajejwe iby'ubutungane abivuga ku iki.
Iri tegeko niwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko hanabyaha. Ikitanditswe nikiba cyane kandi uko tukitanditse umaze kuja nyuma y'umurongo.
Laurentine Aime Kanyana n'abashingamateka muraza kumva ico bavuga kuri iryo tegeko ry'ukungene amatohoza zoza rakogwa mu Burundi n'imanza uko zizoza ziracibwa. Murabe hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri marke y'igisirikare ca Turukiya kigiye kwirukana abakozi bacu bashika ku 300,000 bakekwa kuba baragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu hari muri 2016. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji Nureten Kanikli w'ico gihugu ajeje kwivuna bansi, aho yavuze ko iyo ngingo itazote bakuja mu ngiro. Abategetsi ba Turki bagiriza umunyedini Fethullah Gülen kuba ariwe ari hejuru muri uko kurondera gutembagaza ubutegetsi. Ariko Gülen asanzwe aba muri Leta Zunze za Amerika haraheze imyaka irenga 20 arahakana karengwa ko ataruhara na rumwe yabigizemwo. Ahamwe kwibuka ko kuva ubutegetsi bwa Recep Tayyip Erdogan buhatswe guhirikwa, abaharurwa mu 55,000 bahagaritswe batabwa mu mvuto, abandi barenga 140,000 barahagarikwa mu buzi bwabo butandukanye. Ubukene bw'amafaranga bwatumye abadiplomate ba Sudani bari mu makungu bamara amezi atari make badahembwa ku buryo bipfuza gusubira muri ico gihugu cabo. Ivyo vyashikirije kuno wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ya Sudani Ibrahim Gandour imbere n'amashinga mateka. Uwo mushikiranganji Gandour avuga ko imishahara ibategekanirijwe buri mwaka ingana n'imiliyoni 30 z'amadolari, mu gihe bwo bushikiranganji bwose buhabwa na leta imiliyoni z'amadolari zirenga gato 60 tunicenda. Igihugu cha Sudani kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro ni nyuma yaho Leta Zunze za Amerika ihuriye ko ibihano kwidandazwa mu kwezi kwa 10. Ico gihugu cari gifise icizere ko ubutunzi bugiye kwisununura, ariko nta cahindutse n'abanyamitahe ntibahurumbiye cane gose ico gihugu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ejo kwa gatatu ko afise ivyizigiro ko Korea ya ruguru ishobora kuvavanura n'ibirwanisho ruhonyanganda vya nuclear. Trump yavuze ko umuyobozi wiwe arongoye ibiro CIA bijejwe iperereza hanze y'igihugu Mike Pompeo yavyifashemo neza cane mu mbonano y'uwo mwibanga yagiranye na perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Yavuze kandi ko yizeye ko Korea zompi zishobora kwiyunga bakabana mu mahoro bagatera imbere. Yabwiye amashingamateka aho yari muri Leta ya Florida. Radio ya Amerika murayumva tanko manzi nshuti bakunze mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari mu Rwanda mukatwumvira ku FM 104 n'ibice 3 kandi turabipfurije ikaze. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri @3@ radio yacu vewa@com. Turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongire ndabahikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika inamashinga mateka y'u Burundi yarayemeje iminyanyuro y'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa bishasha biri muri iryo tegeko nuko abajeje umutekano bashobora gusaka ijoro atamutahe bafise bakinjira amatelefone wanka bigafatwa nk'icaha amamashini nyabwonko nuko nyene iryo tegeko rinavuga ko wikekwa ko icaha kanaka bashobora kumugendereza ku buryo urugo rwiwe rushigwaho za kamera reka mugende zwacu bujumbura Raymond Zimana abiducire mu mizi
ino nteguro ibyirizwa yemejwe ni namashinga mateka y'u Burundi kubice 83% kwijana
iryo tegeko naho yemejwe n'abashinga mateka 92% bari hakanye bishasha biri muri iryo tegeko vyarateye amakenga bamwe mu bashinga mateka ivyo navyo ni nk'isakwa ryo mu ijoro gusaka tamutahe no gushira ibishobora gukurikirana umuntu yikezwe ko icaha cyangwa ariko akogwa amatohozwa
turavye uko ibintu bimeze kuko abantu bapfa byinshi hari abadodoberezanya hariho abicana kubera imvo nyinshi by'amatongo by'umviro ibinibi nkabona rero yuko ugusaka kw'ijuru gutera makenga kuko ndashobora kuza kugusaka mfise icyo dupfa hanyuma ahugira nabi na yuko rero ibyo gusaka mu ijoro byovamo bakabwira mu gitondo nka kurya byahora biba kuko ndashobora kuza nabiteguye nkaza nkavuga yuko uriko urarizista nka kwica cyangwa ahugira nabi nkavuga yuko ndi muri legitime defense ko nibyijoro nibyijoro nkabona rero yuko ako kantu ko gusaka ijoro yuko jewe amona vimbona yuko koza kugururira miryango cyane cyane reza pe ku bantu bapfi ibinibi ni murakoze
amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ubwo ruhusha barusabye ku telefone gusa kuko mu byo umushyiranganje yatubwiye yatubwiye yuko ashobora gusaba ubusha ku telefone agaheza akinjira iyo telefone ubutariwe twobimenya gute icyo nico mbona ko harimo amakenga je nka proposa yuko yakubaho umushikiranganje ahubwo yoduha telefone en permanence telefone abanyagihugu bakayimenya kugira ngo okazu hinjiye umupolisi canke ubundi muntu iwawe ushobore kubaza yuko mu byukuri uwo mupolisi afitiye uruhushya ico co dufasha gusumba yuko umupolisi wese ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu kumbure atayo manda yazanye ari telefone yonyine yakoresheje
nkuko mwavuze yuko mushobora kurondera amakuru biciye no mu majwi yoba yafashwe communication jewe ndamaze kumva yuko hari abantu babahinga bazi gusubiramo umuntu nka karorero wahoze arongoye iki gihugu cy'u Burundi uyo yaje narumvise umuntu wamusubiyemo utashobora gutandukanya ijwi ryiwe n'iry'uwo muntu yamusubiyemo ubwo ntimubona ko muzohava abantu bagwa mukaga kubera kudotoberezwa kuko amajwi babo bahinguye cyangwa ari bihimbano bariko baragira
kiretse ibyo umugwi w'amaho mu nama z'amateka ujejwe ibibazo by'ubutungane wemeje ko hari abawituye basaba kwivyo vyahinyanywe vyobangira kuko biciye kubiri nibwirizwa shingiro ry'u Burundi Felix Niragira yavuze ku izina ry'uwo mugwi yavuze umuhuza w'abarundi umushingwa manza Fabien Segatwa hamwe n'abandi bakorera mu gisata cy'ubutungane ivyo rero ngo hari nababona yuko bihonyanga gatega kakiremwa muntu n'amategeko mpuzamakungu
muri abo harabavuga ko ihinyanyurwa byiribwirizwa tunganije ije guhonyanga gatega kazina muntu ke ari nabavuga yuko ije guca kubiri n'ibitegekanije mu ibwirizwa shingiro mu ngingo yaje 28 no mu mategeko mpuzamakungu ajanye na gatega kazina muntu mu ngingo ya 19 hari ndetse nabavuga ko rigiye ahubwo gusubiza inyuma intambwe urugera amategeko n'amateka ajanye nawe n'ubwigenge agateye akazina muntu byari bigeze ko. Ikindi ni uko abahuriye ndetse mu gisata cy'ubutungane basa n'abatageza bumva kumwe ihinduka niyongwegwamo k'ingingo zimwe zimwe zigize integuro y'ibwirizwa.
Umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana avuga ko iryo tegeko atawirije guhohotera nk'uko bamwe bavyibaza, naho ashobora kuba agahaze kuri iki canke kiriya nko mu bindi bikorwa mu gihugu. Yemeza ko iryo tegeko ryari rivise vyinshi ribuze uravye igihe igihugu kigezemwo.
Iyo twavuye aho tugeze niyo tuko turaja turahabona, bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahitswe. Birashobora gushika hakaba agahaze kuri uyu canke kuri uriya, ni nk'uko no mu bikorwa by'izindi nzego zose ishobora gushika kabagahaze katagenze neza. No ngaha mu nama ashinga amateka inama nibaza ko zitamaze igenda neza imisi yose, birashobora gushika kaba agahaze. Rero iri tegeko niwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko mpanabyaha ikitanditswe ntikiba cyane, kandi uko zikitanditse umaze kuja nyuma y'umurongo ubuhohotera rero umwenegihugu bimwe rero birengeje n'urugero.
Abajije gituma hari byo leta y'u Burundi yifuje guhindura mu itegeko ryaherukwa guhinyanya mu kwezi kwa kane 2013, umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko ari kubera ibiguma bihinduka mu gihugu no ku isi. Kanyana akavuga cyane cyane ibijanye n'iterabwoba, ivyo navyo bikaca bisaba ko amategeko ashirwa ku gihe kugira ntihazogire ikiboneka n'igitorego umuti kandi kiriko kirahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana arakenuye tukivuga iby'amategeko mu Burundi. Kuri uno mwanya abashinga amateka bariko bararaba ingene itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru uryohinyanyurwa. Umenyeshamakuru wacu i Bujumbura Evariste Nzikobanya nk'ariko arakurikirana ino nkuru haraza kutubwira ibizoba byavuyemwo mu makuru yacu yo hanyuma. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri site za Gitkashi, mu Rumonge, mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Abanyagihugu muri komini Rumonge, intara ya Rumonge nyene, banyanyizwa amatongo yabo kugira ngo yubakwemwo amazu y'abahoze muri site ya Gitaza na Kashi, basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yabo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Alain Ivirankunda akoresha ijwi rya Amerika mu Rumonge.
Ico kibanza abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mayengo muri zone Kigwena batanze kugira ngo gishigwemo iyo miryango 174 mu mamo bari bumvikanye n'abajejwe intwaro ko imbere yuko iyo miryango iri mu yashikiwe n'ivyago vy'umwuzurira w'amazi mu 2015 mu makomine ya Muhuta na Bugarama bategerezwa kuhashikanwa ari uko bahawe ishumbusho y'ikindi kibanza. Muri kino gihe abo banyagihugu Benecho bavuga ko barenganijwe kuko amasezerano takurikijwe. Epimac niyo nkuru arayaga.
Mazindi make ico ni ngombwa kuko naco gituma amasezerano yabayeho ico cyafu kibanda cy'ambere. Ikibanda nk'iki uko umuntu wese yatakaje barakwemereye ko ubwatsi byonyaruka kugira ngo bishobore kugana na ingorane z'inzara. Ubu rero aho kurima naho gusaba no kuba kwihutira kwa ahantu ho kurima. Amasezerano ya mbere aho kurima hangana n'ahantu batakaje. Tuza tubona ku Mengo biratera ingorane. Ibyo rero kadozana ikindi ingorane.
Abo banyagihugu kandi babaye butanga ico kibanza ubu bavuga ko bafise akababaro kuko ico kibanza bahora bakiranguriramo uburimyi butandukanye nk'ubw'ibigazi hamwe n'ubw'ibindi biterwa mbumbarugo. Mu gihe ca none ukubaho n'abana babo ntibicoroshe. Petero Bucumi yitanga kwa karorero.
Ngamatongo turayaronka mugabo kamajambo make nk'umuri iki kiyaya abanyagihugu benshi n'abirimizi tararonka turayaronka mugabo ikibazo kiguma kihaye kwiyumvira nk'ubu imvura ihayigenda icibishike agatasi kagera tutararonka amatongo urumva kiguma ari kibazo. Inzara ni ngombwa ihabe kica kibi kibazo mu miryango cyane ari n'imyumbati ibigori ibiharaguko n'izindi mbuto zitunga umuryango. Uno munsi nk'aha ndiko ndavuga uku nta n'imetero n'imwe sigaranye noshobora kurima kuko aha hantu bisanzwe muti ko ariho twariho dukorera niyo bataduha amatongo mu buryo bubangutse kizosha kindi kibazo no kuri kubwanje n'ubu nyene kuko leta no muvyeyi wa bose yogerageza ikaraba uko kuntu ayo matongo ashobora kuboneka
kubera gashavu abo banyagihugu bamenyesha ko bakaramuka bakwija amezi atatu batarakomoregwa ahandi bashobora kurima bakimbura biteguye kwandagaza n'uruvyaro rwabo mu biro vya komine Rumonge n'iki ntije Devote avuga ati
twazifota ko twasandagaza ku komine kubera inzara ari nyinshi ariko turasaba turimane twaganda kwandagaza ku komine kandi kuba dufite aho turimo batabayeho nabi tutarabaho turimo kubera turimo tugafungura neza n'abana bagafungura neza byatwaraza twifuza ko leta yadaho turima byatworohere ko turabaho turima kandi n'abana bacu tubaroze nyine bazaba nk'icyo bafungura
mu ntwaro basaba iyo miryango kudatwagwa n'ishavu kuko bariko barabatororokaniriza ibibanza bazorimamo mu misi iri imbere. Elasme Hakizimana n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro n'akaranga
ukuntu batanze kijya kibanza barabaye amasezerano banumvikana neza ko abo batanze ibyo bibanza hajya bubatse hijya site bazoronka amatongo bazorimamo bisunze uko aho batanze hangana nuvuga yuko umuntu bareme ibyo biri mu nteguro kandi nize ko bazobinezererwa kuko byarateguwe neza kandi mu masezerano arabizi niwe barihangana gatoyi bari kwarondera aho bazoba babashira n'ibyashoboka bazubahereza nk'uko babisezeranye kandi birahari birazwi cyane no saba ko kwihangana bihangane byiza niko boronka hantu bakubita isuka ibyo bemerewe bazobishitsa nako turababaye kuko hose byiza umuntu arahantu kumbure atagira ahakubita isuka icyo kintu turacyitwara cyo gusi kandi kiri ku mutima kandi turize neza yuko kizova mu nzira
tumenyeshe ko abo banyagihugu babaye bushyirwa muri cyo kibanza cimayengo hari haheze imyaka irenga ibiri baba mu mazu y'amahema muri kino gihe nabo bagasaba ko boronswa aho borima kuko badashobora gufata ingendo baja kurima aho basize amatongo yabo mu makomine ya Muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Alain Yves Irankunda harakinuye n'inkuru yiwe cyo kime n'izindi zose tuba twaje bashikije mushobora gusubira kuzumva kuri wezi itatu akaburungu radio ya Truve wa akaburungu ukom mukanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bije biranuga nuga kwa rivi
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru iri kwirya cana cana ko gose kumbuga ngurukana bumenyi ivuga ko atamukirisu wo muri paroisse ya Ngozi iyo muri yo ntara nyene ya Ngozi turi mu gihugu c'u Burundi azusubira kwinjira mu isengero yambaye impuzu ngufi canke itabutse izo bita déchiré mu gifaransa muti vyo bari kuri kugira ngo abantu bo mu ntara ya Ngozi bafatigwe iyo ngingo yoyo vyahereye hehe n'imbari kuri umenyesha makuru wacu ibujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye umuco muri awuronka muri no nkuru.
Kumbuga ngurukana bumenyi bivugwa ko ari tangazo ryashizwe habona kuri uyu w'Imana uheze rivuga kubijanye n'inyambaro zibujijwe kwinjirana mu isengero haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo bo muri paruwasi ya Ngozi muri yo ntara. Izo nazo ni nk'amakanzu cyangwa amajipo agarukira haruguru y'amavi, impuzu zifata ku mibiri cyangwa izindi zose zokwerekana ibice bimwe bimwe by'umubiri kubigeme n'abakenyezi. Ku basore n'abagabo naho hakabuzwa amapantaro atabutse zimwe bita déchiré mu gifaransa cyangwa ngo bambara impuzu zituma haboneka agahuzu ko munsi. Nabo babambara izikwije barabuzwa kwambara iziri ku bimenyetso by'imigambwe cyangwa indi migwi. Ibi biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Patiri mukuru wa paruwasi Ngozi Silas Nyandwi ntabihakana avuga koko ko byari mu bigize inyigisho zari zitegekanijwe gutangwa kuri uyu munsi w'Imana. Ariko rero aho umuntu ashobora kwibaza nimba patiri yashatse gukebura abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi kuko bo baba bafise inyifato mbi mu kwambara. Patiri Silas Nyandwi avuga ko bambara cyo kimwe nabandi bo mu zindi ntara ariko ko yashatse gukinga ku mici imwe ishobora gutiturwa n'indi yo mu bihugu vya kure na cyane cyane iyo kwambara abantu bakikwiza nk'uko akaranga kabo kari
nirisanze nk'uko kwa handi hose mugabo urabona hariho ibintu bijanye na karanga bipfa handi kasanga tugetsa bimenyera umuntu rero n'ini Joseph faragira ati hari ibibereye n'ibitabereye cyane cyane mu gihe cyo gusenga ndetse no mu gihe cyo gusenga ku muntu w'Imana w'umukirisho hariho bimwe bimwe bijanye n'uburango umuntu agira ati akakaranga ntikajanye n'umuntu w'umukirisho niyo nyigisho muri rusange cyo twa twayishikirije tugira tuti ko abakirisho tujejwe bo muri igiparuwase dusanze tubaha inyigisho kandi bakayakira ati niyo twayibashikiriza.
Patiri mukuru Silas Nyandwi avuga ko abakozi ba leta hamwe n'abadandaza bo muri iyo ntara ya Ngozi aribo basavye ko yogarukira inyifato ijanye n'inyambaro igihe bariko bararonswa inyigisho mu gihe cya Noweli iheruka. Nubwo bivugwa ko uzosubira kwinjira mu isengero rya Katolika yo muri iyo ntara atambaye ku buryo bwikwije nk'uko bisabwa azosohoka, warongoye paruwasi Patiri Silas Nyandwi avuga ko ibihano atari byo bizoshigwa imbere kandi izigiye ko bizoshigwa mu ngiro atanga uvuzi bayemwo.
Oyise sizo twacahurira gufatira ko kuko turazi yuko bazovyifatamo neza kumbura bazotera amakenga ni nabo babaza gusengaho kumbure baje bavuye ahanze abo nk'abakirisu b'ingozi n'abantu bakira cyane cyane ikintu kibabwiye bakumva yuko ari ikintu cy'ukugira ngo Imana isonegwe ingoro y'Imana isonegwe si ibintu bikunda gukenerwa yuko umuntu arinda kugira ngo wende kubishyiramwo n'amategeko ingufu nk'izo turazi yuko bazabitunganya neza kandi bazabifatirako.
Iyi ngingo yaravuzwe ko ibitari bike ku mbuga ngurukana bumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati kubwanje ntahura ko kuba kanaka yo kwambara atikwije kandi akaja mu bantu bidaturuka ku bukene bw'ingingo zibuza mwe n'izo nyambaro namba ahubwo biva ku kugene nyene kwambara atahura ibijanye n'inyambaro ziwe. Noneho rero gapatiri iyo ubundi wogwije inyigisho gusumba ingingo uwatahuye agahinduka kanatsinda burya bavyiyumvamwo kujya nyene. Uyu nawe avuga ati ndashimye ingingo y'uwo mupatiri kubera abarundi bamye bambara bakikwiza rero aho ikizungu kiziye kikatuzunguruka twibaza ngo kubegwa no kwambara ngufi cyangwa izifise udutoboro. Dusome n'uyu avuga ati ku isengero ryitiriwe umushaha mweranda rya Katolika mu Gihosha aho nsengera hari ingingo yafashwe haraheze imyaka ibiri. Patiri waho yabona bigeme baza gusoma ibisomwa by'Imana kuri altari baza batikwije bambaye impenera yaciye afata ingingo yo gusonesha amakanzu yera maremare ku buryo uzi imbere gusoma yambara kikwiza. No ku isengero rya Katolika nyene riri ku musozi wa Siyoni Gikungu mu birori by'abana baraganira basanga baza bambaye batikwije. Abapatiri baho baca bafata ingingo yo kuza barasonesha amakanzu ajanye n'ubwo rubanza maze izo mpenera bakazambara batari mu ngoro y'Imana. Canke mwari muzi ko amakanzu mu baririmvyi mu maparuwasi menshi yavuye kuki. Uyo mupatiri yakoze ku mugaragaro ivyo abandi bapatiri bagwanya bihore. Uyu nawe aritwengera ati hihihihi. Uyu ndi nawe ati uwo mupatiri aragaheza gigwa kuko akoze igikorwa ciza cyane. Nukuri n'andi maparuwasi yose n'amadini yose nafata iyo ngingo. Turabandanya n'uyavuga ati nibabigishe bahinduke ntangingo. Tugarukize kuri uyu nawe yanditse ati nahagararira ingoro y'Imana harya hari abantu baza gusamaza bambaye ubusexi jewe ubu ntarose ikibanza c'imbere nkicarana n'untirimutsa nca nitahira nkumviriza imisa ku iradiyo i Bujumbura. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Diane Ndonse arakenuye mukanamwe mufise ibinugwanugwa ahiwanyu mu biturungikire kuri radio yacu arobase gmail.com gukira amenyesha amakuru bacu baducukumburire. Dukubitire mu Rwanda imbere yo guhana gahindukira aho hari abanyagihugu mu murenge wa Nasho ni mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda babwije ijwi rya Amerika ko bagiye kwicwa n'inzara kubera ubutegetsi bw'abategetse kurandura imirima yabo. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yanjye ndi n'imfubyi kandi ntajyana kirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura n'ukubera iki
Nijwi ry'amaganya umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimba, amasaka, imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30. Biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu 100 bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho. Uyu wadutambagije hatemwe amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze.
Nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona banca amande y'ibihumbi 10. Maje kuyatanga ubwo none ubuke mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo. Wende imyaka yeze ukiyebwaho mu gitondo bati nukurandura tubyita ibikino mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utere yatema nuko mufunga n'amande y'ibihumbi 300 n'ugutema twese dutema.
Imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura buri amezi abiri ngo yere. Abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano, ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka.
N'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite ntabagaburigize ko bayatemye.
Uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi banabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze. Ngiye numvaga ntambaraga nawe naze kujya gutema ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka.
Ijwi rya Amerika rigera hatemye imyaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye kuri bo babonye ubwatsi. Twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo. Twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka. Aka ni agacu ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byarama hirwe kubahinza ariko yabaciye mu myanya y'intoki. Kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho. Ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye Madame Consore Kanza y'irutegeko uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage. Kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha. Kuvubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeza yitaba. Twakomereje kuri Bwana Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka genocide yakorewe Abatutsi. Tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije. Ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose, yaba Kanza y'urutegeko umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'Iburasirazuba, nta witabye. Icyakora Bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwitaba amaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga, atubwira ko atabubonye. Twatunguwe no kumva asa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye. Byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze.
Ndaza kubikurikirana ndebe.
Ntabyo muzi se?
Ndaza kubikurikirana n'inyamakuru yabyo neza.
Twe twari tufite amakuru ko mubizi.
Nyamara mu minsi mike ishize Madame Kanza y'urutegeka Nasho yabwiye radiyo Izuba ikorera Ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza, kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korera ariko babirengaho.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikoreramo ubwabo, kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo. Nta kundi rero umuturage nyine tubabwira ko bagomba kubikuramo ifamu ikabifamu.
Iki gikorwa nticyarakaje abatemewe imyaka gusa, ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe.
Cyaratubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi.
Ku batemewe imyaka bati
ingufu bashyizemo mu gutema niyo bazishyiramo mu guhagarika byari gukunda. Ku mvuga zo batwandikiye bazitwandikira ngo duhagarare guhingamo. Inde urojya guhingamo
umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka arinda merage kubagagwa amasaka arinda hacingingo arinda nasambura umuyobozi atarabimenye.
Akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa azahaza batari bake. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo ijwi rya Amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya Zanyamugari n'ahandi. Abaturage b'aka gace ka Nasho katemwemo imyaka nabo baravuga ko na n'ubu bakenye bagihabwa ibiribwa.
Muri iyi minsi twafataga ibigori hari aha kurya ku murenge, uretse ko byafataga bake bake.
Kiratsi imwe ntabwo gitangwa na buri wese, bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha. Ni kiratsi imwe kibigori n'ikibishyimbo ntibabirenze. Umudugudu bakuramo nk'abantu nka batatu.
Aha bagira ubusajwe rya Amerika, Ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric arakenwe na kuriwe kuriwe duce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwariko muratwumviriza tubashimire vyimva mutima twongera tubatumira mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ubuzima bw'abatwababaye mu hanze y'igihugu b'abanyarwanda bwifashe gute nivyo muza gushobora kumviriza muri isanga igice saa 12 naho turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi gice saha imwe n'igice aza ko ara makuru arambuye avugwa muri Afrika no ku isi hose mwakoze kutwumviriza na Lidiane Nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Innocent Kimenye yegeranije amajwi yakoze hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu twemi tuti muranigwe.